mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miri wenchu tiba konzi muteza matuku vigani lojira diju ya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano mwisi ya gata na mwikume na joe diani na hazwe ndongo vigani lo juno mganya. Leta Burundi ya mira kure ichagira nino cha onu kivuga ko uruga kwa politika wigaruriwe n'umugambwe umwe uri ku butegetsi ariwe CNDD FDD.
Uwo mugutwe nidukorana nibyo wandika turazi neza yuko ufize intumbero nyamukuru yari ko kwerekana yuko abarongoye igihugu atakindi kintu bajeje kiretse n'umwanya gatya kazi na muntu.
Uyu ni Martin Nivyabandi n'umushikiranganji ajeje agateka kazi na muntu mu Burundi avugaho leta arimo ihagaze kuvyerekeye ico cegeranyo ca ONU. Idonido iyo nkuru ni handi hato murebe hafi ya maradio yanyu. Tubabwira n'ivyihimbaza ry'umunsi wo kwibohora mu gihugu c'u Rwanda. Muraguma rero ku maradio yanyu naho mukanya. Nongere ndabahe ikaze. Leta y'u Burundi nirota yemanga icegeranyo c'umugwi wa ONU kujeje amatohoza ku Burundi kivuga ko urubuga rwa politike rwiharije umugambwe uri ku butegetsi wonyene ariwe CNDD FDD. Ico cegeranyo catangajwe ejo kwa gatatu i Geneve mu Busuwisi. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashijwe n'abanywanyi bayo mu gihugu c'u Burundi muyigezaho na mugenzi wacu mu Rwanda Désiré Hatungimana.
Ariko arashikiriza ivyarangwe n'ubushikiranganji bujejwe agateka kazi na muntu no gufatana mu nda. Mu mwaka w'2018 ushira w'2019 umushikiranganji Martin Nizabandi arashimye ivyaranguwe ko vyakozwe ku rugero rushimishije. Kimwe mu bihanze ubushikiranganji arongoye akavuga ko ari abantu basegerereza mu mabarabara bagwiriyemwo abana. Umushikiranganji Nizabandi akavuga ko icyo kibazo kigiye guhagurukirwa ku buryo abo bantu bazogabanuka ku rugero rushimishije.
Ni icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu yaratanze intumbero ikwiye yaho abastaneri babura matari ubushikiranganje butandukanye. Ikibazo kije n'abana b'umuyibara n'abandi bagenda barasegerereza ko gitiza gufatirwa inyishu, kandi twarahawe n'intumbero yuko icyo kibazo kiba umwitwarariko udasanzwe, icyo twita engagement twafashe kugira kiwe caheze. Ibyo rero hari byinshi tuta gukogwa n'ubushinge butandukanye bujeje kugabanya ubukene. Hariho igipolisi intwaro hagati mu gihugu. Ibyo rero byose tubikorera hamwe, tubikorera hamwe kugira mwene ibyo bihere. Naho usanga bigoye kuko nawe ugenda muri Amerika ukagenda mu Bufaransa murabona ko ari abantu usanga byaragoranye ugasanga bashasegerereza.
Kuri icyo kibazo cy'abantu basegerereza hari abo leta igiye gukarira mu minsi iri imbere. Ayo mashyirahamwe nagaburira buri mu mpera z'indwi abana bo mu ibarabara. Umushikiranganji ajejwe ivy'agateka kazi na muntu akabasaba kubihagarika mu maguru masha.
Begeranya bace babegeranya turafise ibigo bacamwo tukabigisha ukuntu bashitse iwabo bazofatwa, ukuntu bo kwifata, ukuntu basize mu mashure, ukuntu basubira mu miryango badufashije gikogwa. Ngabo kandi uzobibandanya ibihano bizomufatirwa ibisomaze kuvyumvikana n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu kuko umugambi wa leta nuko abo bana bavanwa mu ibarabara nabo bakuze basegereza bagasubizwa iwabo mu kibano bagafashirizwayo. Leta yariteguye abantu barigisha ukuntu bizokogwa.
Ubushikiranganji bujejwe agateka kazi na muntu no gufatana mu nda bushikirije ico cegeranyo mu gihe raporo y'umugwi wa ONU ujejwe amahoro ku Burundi ushikiriza ko urubuga rwa politike rwiharijwe gusa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Icegeranyo ciyamirizwa n'umushikiranganji n'ivy'abandi avuga ko leta itazorota ikorana n'uwo mugwi.
Uwo mugutwe nidukorana nibyo wandika turazi neza yuko ufize intumbero nyamukuru yari ko kwerekana yuko abarongoye igihugu atakindi kintu bajeje kiretse n'umwanya gatya kazi na muntu. Abo twareza amakungu hirya no hino turabereka yuko ije atari byo yuko ari abantu bagenda muri ya ntumbero yo gushaka guhungabanya ibikorwa bikorerwa bene igihugu cyane mu gusenyura inzego. Ikindi tuvuga ni uko twebwe mu Burundi dufite amashyirahamwe akwiye kandi arimo abagabo n'ijunga n'ijambo, abagabo n'abapfasa n'ijunga n'ijambo bazi guhagarara neza iza gatya kazi na muntu bavyize. Ikindi nacyo ni uko mu bushikiranganji twebwe turaronka ivyegeranyo kuko turi hose turagerageza tukarondera ibyo biba byavuzwe n'umuntu yahohotewe byose turabyegeranya. Uko amezi atatu aheze twagira icyegeranyo ni ukuvuga ari ibyo dufise n'ibyo bariye abafise batanga ntaho tutabihuriye na gatoya.
Naho umutegetsi wo muri leta atemera ibishikirizwa harimo mu migambwe ivuga ko ibuzwa gukorera ku butaka bw'u Burundi kandi yemerewe n'amategeko. Akarorero nako mugambwe SNL nkuko bivugwa n'umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Simon Bizimungu.
Ibijanye no guhotegwa, gutega ubwoba, gufatwa no gupfungwa atamategeko yubahirijwe hamwe no gusizikarizwa ubuzima tutibagiye gukorerwa amarimentanya ku banywanyi n'abakunzi b'umugambwe SNL byarenze urugero. Umugambwe SNL wama uri kuraguzwa uburenganzira bwo kugurura ingoro zawo mu ntara zimwe zimwe no makomini. Umugambwe SNL ubona ko iyo nyifato n'ingendo bitabereye bifatwa nk'umugambi ugamije kugabanya canke kugara urubuga rwa politiki bifise intumbero yo gutoteza abatavuga rumwe na leta muri rusangi na cane cane umugambwe SNL muri kino gihe gishyira amatora y'ibihumbi 2020.
Umushikiranganji ajejwe iby'agateka kazi na muntu nta kindi asaba abavuga ko baburagizwa n'abandi banyepolitike ku rubuga nuko bo kwitura inzego z'ubutungane na shingwa ntwaro atakivuyemwo bo kwitura ubushikiranganji arongoye kugira bugire icyo bufashije.
Arakoze mugenzi wacu Desire Hatungimana mu gihugu cy'u Rwanda. Tugume aho nyine mu Rwanda ho kuno wakana u Rwanda rwaramukiye mu muhango wo kwibohora ku nshuro ya 25. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko igihugu aramutse akitageza gusubira inyuma mu byo kimaze gushikako. Hagataho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda irashima intambwe imaze guterwa mu mibanire y'abanyarwanda, gusa hari byinshi bigikenewe. Reka mugenzi wacu Asumta Kabuyi abitubwire ku muriri.
Ubushakashatsi ku gipimo cy'umwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda bwasohowe mu mwaka wa 2016 na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge bwerekana ko Abanyarwanda bagera kuri 92.5% bageze ku bumwe n'ubwiyunge. Nyamanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge bwana Fidele Ndayisaba mu kiganiro aherutse kugirana n'amatorero n'amadini akorera mu Rwanda yabasobanuriye ko nubwo iki gipimo kiri hejuru ugereranije n'aho u Rwanda rwavuye, ariko iyi komisiyo igihangayikishijwe na bamwe mu babyeyi bakigisha abana babo amacakubiri bababuza gushaka abo bakunze ngo nuko badahuje ubwo. Fidele Ndayisaba:
ubushakashatsi cyo bwatugaragarije bararega ababyeyi n'abakuru ko hari abakibinjizamo ngo bariya natwe bariya ni bariya twebwe turaba uritondera ba mwana urajye witondera ba kuko abana bo barabivuga rwose bivugura ati jyewe wacu barambwiye ngo abantu bameze baracyangomba kubitondera. Harimo n'ibindi byo kuglobaliza aho bamwe mu barokotse genocide aganirira abana bakabumvisha yuko uwitwa umuhutu bahutu n'abantu babi n'abicanyi murabamenye muragendere kure.
Ubuhamya ijwi rya Amerika ryahawe n'umuturage ukomoka mu ntara y'Iburasirazuba bushimangira ibyavuzwe na Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge. Abaturage bemeza ko kugeza ubu hakiri bake muri bagenzi babo bagicengezamo abana babo amacakubiri ashingiye ku moko.
Harimo urubyiruko rwaduhaye ubuhamya, harimo bamwe bagiye bashaka ndetse n'ababyeyi babo bakabakurikirana kugeza aho umwana w'umukobwa yashatse, ariko kuko yashatse mu Bahutu iwabo bakamukurayo kandi yari yamaze kurongorwa. Biragaragara bo ntabwo ari byinshi cyane, ariko nubundi kutavugamo uko nago bituma umuntu atimenya uwo ari we. Bityo rero uko guhura kw'imiryango rimwe na rimwe usanga baba bashaka gushyingira mu miryango bahuje ubwoko.
Si mu ntara y'Iburasirazuba iki kibazo cyagaragaye, ahubwo no mu ntara y'Amajyepfo. Umusore utarashatse kuvuga izina rye asobanura uburyo yabujijwe amahirwe yo gushaka uwo yakunze ngo nuko badahuje ubwoko.
Nakunze umukobwa kuko ndari umunyarwandakazi mu batari babandi twitabahijwe inyuma n'amateka. Hazamo ikintu gikomeye, arambwira ati nubwo nkukunda ababyeyi ntibabyemera, njyewe ndagukunda cyane rwose. Arambwira ati ariko nubwo nkukunda nkukunda urudashoboka kuko ababyeyi barankubita. Geza mu isaha zigishuka umukobwa araza arambwira ati dore ko iwacu bangize
bamukubise.
Ubwo rero ni ibintu bigaragaza yuko urubyiruko rwacu rufite agahinda, nta bwisanzure bw'imibanire n'abandi mu gushyingiranwa byabaho.
Nubwo nta bushakashatsi burakorwa ngo harebwe umubare w'ababyeyi bagifite iyi mitekerereze ndetse n'ingaruka ziterwa n'aya macakubiri, abaturage bo bemeza ko umwana wabujijwe gushaka uwo akunda birangira atandukanye n'umuryango we.
Rimwe na rimwe rero na nyuma yo kuva mu rugo rwo bamukuyeyo n'abana bararakara rimwe, ahubwo nta n'uwemera no kuba muri uwo muryango. Niba bagukuye ku mugabo wari wagushatse mukundanye, wumva uwo muryango we ntiwakongera kuwubamo. Rimwe na rimwe nawe wifatira umwanzuro ukavuga uti oya, ntago muri ababyeyi beza, ntimuri umuryango mwiza.
Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ivuga ko mu biganiro igenda ikora hirya no hino mu gihugu hari abaturage bayibwira ko hakiri ababyeyi batabwiza abana babo ukuri ku mateka banyuzemo, bigatuma abana bahorana urwikekwe.
hari abantu bagifite ikibazo cyo kubivuga no kubisobanura biraremereye ntago byoroshye kugira ngo umubyeyi cyangwa undi muntu ukize mu muryango yemerere umwana umubwize ukuri birakomeye ariko rero ingorane birimo guteza nuko hari abantu bafunze n'urugero akaba yarafunzwe yarakoze genocide ariko akanangira ku musozi niwe mu rugo hagasigara inkuru yuko ari abamugendaho ari abamufungishije ari barunaka bamufungishije umwana agakorana ibyo nabyo twatangiye tubonamo aho bigeze abana kukumererwa nabi bikabashora no mu byaha byo gushaka kumva yuko barwanira ishyaka ababo ndetse bamwe bakajya mu byaha birimo n'ubwicanyi
ubushakashatsi bwa komisiyo y'igihugu umwe n'ubwiyunge bwasohotse muri 2016 bugaragaza ko abanyarwanda 27.9% bakibona mu ndererwamo y'amoko ari nako bagenda bayasangiza abo babyaye komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge igasaba abanyamadini bagira uruhare rwo guhura n'abanyarwanda benshi kurandura utudusigisigi tw'amacakubiri tukiboneka mu banyarwanda bamwe na bamwe Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM, musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bamwe mu bavyeyi bo mu ikambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bw'ico gihugu bafise inzoya bugarijwe n'ikibazo cyo kuronka ico bafungurira ni nkuru y'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo
Ugeze muri inkambi yo mu Rusenda iri mu majyepfo y'umujyi wa Uvira irimo impunzi z'abarundi zirenga 32 ababyeyi bamaze amezi 6 babyaye n'umwaka bagutura ibibazo birimo ubukene bwo kubura ifu y'igikoma cyo guha abana ndetse n'amasabune yo kubafurira Pascaline Mvekure ni umubyeyi wo muri inkambi yo mu Rusenda
cyo ndabyariye kabiri nkamunka ubwame baduha ubuye nk'ibiro 5 ariko ubu nta buyituro bari geza kubuzana igihe kimwe bamwe barabaha twese turabura baduha udupapuro two gupokerera ko tudutanu ko nyine urumva rero ubu nta buyituro uwavize umwaka n'amezi 3 ariko ndamujyanye no kwa muganga nk'ubu n'ibikindakinda yarabibuze umwana ubu yasubiye inyuma mujyanye no kwa muganga ngo waragwaye namujyanye kwa muganga ariko nta kintu nabonye bamuha rero nta buyibaro nk'abufashe abana n'ikintu na kimwe abana rero bakometse batugwarira nk'ubu baramwandikiye ku bisugu karango ariko gushika n'ubu ngo vyarabuze nani kintu na kimaro tucya tuguma uko nyene bo dufasha nyene bakaduha nk'ubuyi bwishi tugata turaha abana kugira bagira amagara meza abana bacu n'uduhuzu ntibaronka bagenda bari gusuka nyene babona natwe kugira tuguri mu tuheba amataye twoshumishije iyo tugura mu mimu abana nani kintu na kimwe bafashe
Nsabimana Evangelique afite umwana w'umwaka n'igice ntaratangira kugenda bwa yuko kubera ubukene bwo kutagira ifu y'igikoma abana babo bari muri iyi nkambi usanga ari abana bafite ikibazo cy'imikurire mibi abandi nabo bakagaragaza ibimenyetso bya bwaki kuko usanga hari abana babyimbye matama abandi nabo imisatsi yabo yaratukuye
yaratanguye kujya namuhaye ubugayi n'ibiharage hanyuma ndamuhumuke nibyo namuhaye nibyo dupoke namaherande wonka ngungure ubwo buyingo ndamuhereze none nonsenyira gute nomureke inzara ikamwica ndamuha ibyo nyene atanguriye kurira medani ndamuha ubwo bugari n'ibiharage nyene n'uwo muceri n'ibiharage none ibindi nomuhano biko nibyo gituma abana bacu baragira ubuzima bubi kubera bahera kujya ku bugari n'ibiharage n'ubugari n'umuceri none badobihera kariyo bagitangura kujya bigende gute inzoka zizoba nyinshi nabyamwa baronka naki nibyo nyene dupokera bajya baravyimba matama nk'uyu rwanje baramuhaye n'ibikinda gihe amazi umwaka kubera nabuze ibintu ndamuha uravye nk'uyu mwana amazi umwaka n'amezi hejuru ariko sikubera jabi naronka
si ibibazo byonyine by'ifu y'igikoma aba babyeyi bo mu nkambi yo mu Rusenda bafite ahubwo bafite n'ubukene bw'ibikoresho byifashishwa mu rugo no mu kurera abana babo bavutse nibogora Esteri nawe n'umubyeyi ufite uruhinja rw'ibyumweru bibiri.
Turafise ubukene, ntabwo dufite ibintu bikwiye neza. Ngubu ngubu kubera nk'uyu mwana aravutse, ariko ubwo umuntu yapakiye zirya tariki zirya taye cumi na zine, ntacyo zimaze ku mubyeyi. Ubu ngubu baduhaye isabune zitatu, nibyo bari gutanga. Twambare mu idira rya sanje turashe, ariko izi sabune zitatu, ubona ko zobumba umubyeyi. Kugeza aho azasubira gushika ku kundi kwezi akikaraba rya sabune. Ntabwo impuzu z'umwana ziba zamaze gucyafa. Ibiro biratubabaza cyane.
Umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rusenda Niyibizi Faustin avuga yuko ibibazo by'ubukene bw'ifu y'igikoma aba babyeyi bo muri iyi nkambi bataka bakigejeje ku ishyirahamwe rya EDES ari naryo rishinzwe ubuzima mu nkambi yo mu Rusenda, ariko iri shyirahamwe rikaba ritarabaheza igisubizo. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amashami mpuzamakungu ONU RCR n'umuryango umwe bwa Buraya hamwe na Amnesty International asaba amatohoza yimbitse ku bitero by'indege byagabwe kwa kabiri ku ikambiri mu micungararo y'umugwa mukuru wa Libya ni Tripoli ifungiwemo abimukira bafatwa bariko bagerageza kwinjira i Buraya. ONU ivuga ko abahitanywe n'ico gitero ari 44 mu gihe abarenga 130 bahakomerekeye. Mu kiganiro mugenzi wacu Fide Niyongabo amaze kugirana na Frederic Bamvuga Inyumvira yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu kumwe na Claude Nkundwa we n'umuhinga mu vyerekeye gutorera inyishu amatati n'intambara. Bagarutse ku kibazo c'abimukira gisa nk'icabaye ndanse. Bamvuga Inyumvira niwe yatanguye avuga ingene yakiriye ivyico gitero.
Na makuru ababaje kubera ko buryo umuntu apfuye aba umuntu ariko arahunga cyangwa umuntu atari ko arahunga ni isi bihonze igice cy'umuntu kuko isigizwe n'abantu. Icya kabiri nuko uravye izari byabaye ONG MSF bagasemera bati yamara turavye abantu ngene bamerewe aho bari n'intambara ziriko ziraba byo bavyiza makuye ngaho bakavaho. Aho rero niho haza icyumviro cy'agahinda kubera ko womenga mwe nabo bantu nta muntu abitaho nubwo bari mu ngorane ziboneka zigiye kuza womenga ntibakira abantu ngo bagire umuntu abakurikirana ubuzima bwabo bukingirwe.
Yego ho Claude Nkundwa iyo nkuru wayakiye gute?
Yego nayakiriye n'umubabaro mwinshi kuko ni ikibazo kitari gishasha. Hari ibimenyetso byinshi byerekanye yuko abo bantu bari mu buzima bubi babangamiwe cyane ahantu hari intambara, ahantu kandi hasanzwe havugwa ibikorwa byo kugira abantu abaja kuva kera. Abantu bigeze kuba bari no mu mishyikirano hagati y'igihugu cya Libya n'Uburaya watwara igihugu cya Libya yavuga yuko akwiye imfashanyo cyangwa amafaranga avuye Buraya kugira afashe Buraya guhagarika umuvuduko w'Abanyafurika bajya kubatera, akanababwira mbere ati batamuhaye ayo mafaranga abona yuko Buraya umunsi umwe uzohinduka Buraya bwirabura. Ni ukuvuga yuko hari hasanzwe hari ibyiyumviro bibi kuri abo bantu baje kongera ubuzima i Buraya, hanyuma igihe kiraza igihugu kija mu ntambara abantu babisanga bari mu minwe y'inkozi z'ikibi zigira ubudangaje bw'ubukozi bw'ikibi bwira abantu abaja ivyo amaradiyo arabisemerera, ariko nta nyishu n'imwe yigeze iboneka kushika umunsi rero igihe kuri mu ntambara karatanyishu igaragara yaboneka nibisanzwe ntibyantangaje yuko ibintu bibi n'ibyo bishobora kuba kandi n'ubatabikozwe n'ibindi bibi byinshi bizoba mu bisanzwe ababimukira bari muri Libya tuvuga yuko ari abahanzi bari mu menyo y'urupfu umwanya uwo ari wo wose n'ibindi bisumba ibyo bishobora gushika ikibazo rero cyane ni uko atari ikibazo gishasha cyavuzwe n'abantu benshi kandi hariho imigi myinshi ibihugu byinshi bishobora gutora inyishu ariko gushika uwo munsi akaba ata ntambwe n'imwe igaragara yuko iriho yo gushobora gukura abo bantu mu byara by'urupfu.
Murakoze. Ngaruka kuri we mutumire Frederic Bamvuga Inyumvira, ni kuko icyo kibazo cy'abimukira abanyafurika atanumwe umuntu abona muri rusange umuntu afata nka nkama na cyane cyane ibihugu byo muri Afurika na cyane cyane umuryango w'ibihugu bya Afurika.
Burya uravye ingene imiryango y'ibihugu imeze yavutse n'ingene imeze, urabona ko hari abantu imiryango y'ibihugu nka bya Buraya ku mugabane wa Buraya, ku mugabane wa Amerika, usanga abantu iyo bavuze bati turagiye hamwe baba bafise intumbero iboneka irashe atari ibyo gufyina kubera ko bafise ibibazo bagomba gutorera umuti. Kenshi ibintu bagomba gutorera umuti ni ibibazo bijyanye n'umutekano, ni ibibazo bijyanye n'ubudandaji, ni ibibazo bijyanye no kwiteza imbere, ni ibibazo bijyanye n'ubumenyi, ni ibibazo bijyanye navuze ikigwa cyo kuganiriza umwasi hamwe. Mugabo ugasanga uko isi yubatse abantu bo muri Afurika turarondera gukurikira izo nzira z'abanyaburaya tutize neza nkumbure yuko ibibazo by'abanyaburaya bisa n'ibibazo by'iwacu. Ndahera ndako kibazo ndetse iki kibazo cyitwa cya demokarasi. Uravye demokarasi amabizana mu bihugu bya Afurika n'ibyiza izana mu bihugu bya Buraya kubera imvo zitandukanye ni ibintu biboneka. Ibiro byo kugira imirwi mfate imirwi ibihugu bijya hamwe ndavye Afurika ibihugu byo mu burengero uravye ingene bakoze bakirukana uyu mu president ya Jame, uravye bakajya hamwe bakabishikako, uravye ibihugu bya Afurika yepfo Sadek, uravye ibyo bakora ukaraba Afurika y'ibihugu byo mu buseruko, ukaraba ingorane bafise, ukaraba ibihugu ubumwe bwa Afurika, ukaraba ingorane bafise kandi n'ubushobozi butse bwo gutorera ibibazo byabo n'ucubona uti bamwe bagira hamwe niyo mana yo mashyirahamwe nk'agakuku nkumbure batize neza ibibazo bafise cyangwa batize neza yuko bafise uburyo bwo guhangana n'ibyo bibazo by'iwabo. Bwanjye iwacu rero ni mu nditegereza iki kibazo turimo turavuga abanyafurika baguma bapfa bagwa mu mazi baze muri Libya bagirwa baja Afurika irabizi, ariko Afurika ntishobora nta bushobozi ifise cyangwa nta gushaka ifise kugira ngo bashobore gutorera umuti icyo kibazo hanze isi.
Ego reka turabandanya mu bibazo bizakubazwa n'abatwumviriza. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Thomas, uratwumva?
Ego ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Ni Bujumbura.
Ufise ikibazo ku batumire cyangwa icyumviro?
Nje ahanini nagomba kugaruka kuri ONI turaze inguvu ifise ariho agahaze kuko umenga ONI abatware bo mu bihugu bitandukanye bahurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONI hari aho umenga ingingo zifatwa na ONI nta gaciro baziha, ukamenga nibo mbere bo basumba ONI aho kubona ku rwego ONI ari ikintu bo bahuriramo kishobora kubahanura ku buryo bashobora guteza imbere demokarasi cyanke ubutungane cyanke amahoro mu bihugu byabo. Nkavuga uravye nk'abantu bagenda bahunga bahunga kubera iki? Kubera amareta baba barimo atabayitayeho ineza abanyagihugu babo, ugahura baraburaniwe bariko barahunga bagaza bahura n'ibyo bibazo byo kugwa mu nzuzi mu biyaga bariko barahunga. Ibyo ONI yaba ari ifise ingufu ishobora kuvuga ikintu abatware bakacemanga bakacemera baba bagendera ku rutonde rwo gusasagaza amahoro mu bihugu byabo. Hama nkavuga nti ONI ikintu yoshira imbere yoshiraho ingufu zikomeye ku buryo ONI itanze itegeko aba prezida cyangwa abatware bahurike mu ishyirahamwe mpuzamakungoni bayumvira ku buryo iba umuhanuzi koko n'ahandi bavuga gusa bigaherera aha ukamenga nta mu prezida yofatirwa ibihano nawo ni kubera yakoreye inabi abanyagihugu ba atwara utumenga oni iriho nk'igishusho gusa ejo novuga nti nibarabe n'aba prezida batwara mu bihugu byabo bagerageze bubahirize ineza y'abenegihugu batwara kuko iyo uri kurarobanura amacakubiri n'ibindi indyane n'ibindi bituma haba abantu bahunga bese
murakoze
bategerezwa guhunga
turabashimiye ku cyumviro cyanyu
murakoze
yego Pilgrim nawe nyine ari ku murongo wa telefone batwumva
ndabumva cyane ndabumva cyane
ibigabire uhamagaye utumbereye he
eh ndi mu gihugu cya demokarasi ya Kongo ahita mu mirere
yego ufite icyumviro cyanke ikibazo
ndabumaze kuri rwa icyo rusange nyine kumbuga muhanike ngo yicwa za Libya ko ngo ibishirika cyane ya aho indege zigeze mu mujyi wa Gati atrikori kuba ngo irasire abanyekambi iyo zagenze gutya
murakoze reka umutumire Frederic abambuge inyumvira mu mwishura
naze nkenguruke ndetse mvugo y'uwo mutumire ari Bujumbura uwo muntu yagize icyumviro ndetse ni umwunganira mvuga nti ibyo avuga ni by'ukuri no kumva neza ko ONU itera isaza tuvuge ko ibintu biri kuko ONU akamaro kayo kari gukinga amatati mu isi mugabo uyu munsi amafaranga menshi yayo agenda mu kugwana mu ingorane zamaze kugwa inkumbi zaguye mu bihugu niho bagenda nk'abatabazi kandi babwiza gukinga yuko intambara ziza mu bihugu waruniyo baje ngo gutabara raba imyaka bamaze muri Kongo raba n'igitigiri cy'abantu bangana ibihumbi hafi 20 ariko warabe n'icyo bamaze muri Kongo nta kiriyo icyo ni cyambere cya kabiri nuko ibi aba ONU uyu munsi ni ihuriro ry'abantu mugabo burya barafise ingene batwagwa icyo Amerika ishake muri ONU kiraba wibuke ejo bundi uyu ntuze nya prezida wa Amerika burya ibi bintu by'uko biga icyo kibazo ngo amwite intumwa muri za Libya ntabyashaka kubera ko izo ntumwa zizosanga bariko bamenya uwabigize urya muntu ariko aratera muri Libya nawe ashyigikiwe n'ayo makungu ugasanga rero ahanini tuboshwe n'ibihugu bimwe bikomeye bya rutura bidashaka ko ingorane zijya habona cyangwa ngo zitore umuti kubera ko bafise inyungu kuri uwo muperezida aba ariko arabigira cyangwa wundi ariko aratuma ibintu byononekara icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri yavuze nibijyanye n'ibintu bijyanye n'uko abantu bahunga kubera iki yavuze neza ati ni kubera abakuru babo batariko bararondera guha inyishu abanyagihugu bafise mugabo kandi njyewe nanjye ngenda kure yaho nkasimbiza nkavuga nti kuki abo bakuru b'ibihugu bigenza uko ni kubera ariko bavuze ONU idashobora kubatera igitsure bagira ibyo bashaka bitwaje ngo twarikukiye ukamenga kwikukira bisaba birabikurarekura ko umukuru w'igihugu yica abantu biwe atoteza abantu biwe iyomora abantu biwe nakurya mu rugo umugabo yovuga ati je nari kukiye mu rugo rwanjye rye ntanga amategeko mugabo yashika mu nzu akabaho umugore agakubita akabaho abana agakubita ntasume ntagura impuzu ntatanga ikori ntagira iki ntatangira ugasanga rero mu rugo abantu bose barafise ubwoba bwo kubona uwo muntu yigenza uko twebwe natwe niyo nibwo abanyafurika bakuru b'abanyafurika benshi twebwe turi muri mu rugo ruhande ni norera igatinya kufata ingingo nyayo abibaguma yidoga ngo kugira amadeklarasiyo amatangazo nawe n'abakiza abantu ahubwo abari karayintege bari karabikora
urakoze
Nuko rero urakoze nawe Fidela niyo ngabo ikiganiro gikwiye cha Frederic Mamvuga inyumvira na Claude Mpundwa mushaka kongera gusubira kucumva kuri zi 3 akaburungu radio ya Chove wa akaburungu.com mwakoze ncuti bakunze kudutega biri yakoze Daniel Brown yegeranije amajwi hamwe na engineer Justin yadufaje muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze kuri micro ku izina rya bagenzi bacu tubatumire mu yandi makuru tugiye kubatororokaniriza muza gutega amatwi gihe cy'isaha 1 n'iminota 30 ku isaha yo mu karere mubandanye rero mwumva ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.